This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa kane tariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu rero kitakigira abantu bafite icyo bibanga, icyo gihugu cyaba gitangiye kumererwa nabi ntirikabe.
Uwo ni Musenyeri Vanshimiye Ubusa Jirivazi avuga ku rupfu rw'ababikira baherutse kwikirwa mu Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo. Mwaramutse neza Fidel.
Mwaramutse Edi, mwaramutse na mwishuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Perezida wa Amerika Barack Obama yararekuriye ibitero by'indege z'ingwano ku bagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Syria mu bubaye bwa mbere. Mu migambi yashikirije rero ku wa gatatu mu ijoro ku iyagurwa ry'ibikorwa vya gisirikare vya Amerika ku mugwi Islamic State, Perezida Obama mu ijambo yashikirije abanyagihugu yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoyobora igikorwa cyo gusambura intagondwa zo mugwi Islamic State aho ziri hose zikoresheje indege z'ingwano n'inteko z'urunani rugizwe n'amakungu. Perezida Obama yavuze ko icyo bashaka gushika ko gitomoye ngo ni ugusenya umugwi Islamic State biciye mu mugambi ukomeye wo kurwanya iterabwoba. Perezida Obama yarashikirije uwo mugambi ugizwe n'ingingo zine: kubandanya ibitero by'indege z'ingwano biza byarashoboye kwigizayo abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Iraq. Ivyo vyoba ari ukuvuga gusanga abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Syria niyo vyakenegwa muzoba bubaye bwa mbere. Kongereza igikorwa cyo gufasha inteko ziri ku butaka mu gihugu cya Iraq, kongereza utwigoro two gutuma umugwi Islamic State utabandanya kuronka amafaranga no kubandanya guha imfashanyo abageramiwe n'umugwi Islamic State harimwo abasivili ataco bazira n'amadini agizwe n'abantu bari kurushi umugwi Islamic State uryo mutima. Ishirahamwe The Bill and Melinda Gates Foundation ryatangaje ko ryiyemeje gutanga imiliyoni 50 y'amadolari agenewe kugwanya ikiza cha Ebola itera gikwiragira mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ishirahamwe Bill and Melinda Foundation lifise icicaro mu gisagara cha Seattle ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamenyesheje ko rizoha buno nyene amafaranga ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza kugira gura ibintu bikenewe byihutirwa no gufasha igikorwa ibikorwa byihutirwa mu bihugu bigeramewe n'ikiza cha Ebola. Ishirahamwe Bill and Linda Foundation rimenyesha kandi ko rizokorana n'abandi kugira binyarutse gushiraho uburyo bwo kuvura incandago n'uburyo bwo gupima kugira bashobore kuvura neza no gutumikiza cha Ebola kidatera gikwiragira. Ku munsi wa kabiri kandi ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatanze miliyoni 3,800,000 vy'amadolari agenewe gufasha kujana imfashanyo y'ibikoresho n'abahinga mu by'ubuvuzi mu bihugu bigeramiwe n'ikiza cha Ebola. Imihango yo gutanga aya mafaranga ikwikiye akamo katewe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon kinyishi ikomeye cyane y'amakungu ku vyerekeye ikiza cha Ebola. Perezida w'igihugu cha Ukraine Petro Poroshenko yatangaje ko Uburusiya bwakuye ibirenga 2/3 by'inteko zabwo mu buseruko bwa Ukraine. Perezida Poroshenko yabwiye abagize leta yiwe ejo ku wa gatatu ko yaronse amakuru y'iperereza avuga ko ibice 70% by'inteko z'Uburusiya zari zinjiye ku butaka bwa Ukraine kugwana ku ruhande rw'abashaka kwiyongera kuri Ukraine bashigikiye Uburusiya zasubiye mu Burusiya. Ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN rivuga ko inteko z'Uburusiya 1,000 canke zirenga zinjiye ku butaka bwa Ukraine. Abakurikirana ibintu baremera kw'izo nteko z'Uburusiya zafashije gutuma abagwanyi ubutegetsi bwa Ukraine baronka inguvu kurushiriza. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza David Cameron ariko atera kamo abanya Ecosse kudahitamwa mu matora y'intara yabo ya Ecosse ikukira mu kwikura ku Bwongereza muri referendum yo mu rwiza. Cameron yagiye ejo kwa gatatu mu ntara ya Edinburgh kwibutsa abanya Ecosse kahise karekare n'imigenderanire ikomeye n'Ubwongereza. Yamenyesheje ko yobabazwa cyane no kwicamwa ibice kw'intara zigize Ubwongereza mu bintu bishikaga ke byo kwerekana ubumwe. Abayoboye imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe wa Cameron barifatanije nawe mu gusaba abanya Ecosse gutora kudatandukana n'Ubwongereza. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barahunze ingo zabo mu gihugu cya Pakistani ejo kwa gatatu igihe umwuzurane w'amazi watewe n'imvura y'isegenya waza wakwiragiye mu ntara irimo amatati ya Kashmir wamanutse mu biyaya bituma amazi uruzi rukomeye rurengera inkombe zago.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fidele Niyongabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Afrika y'Epfo urukiko rwaraye ruhanishije abantu bane baregwaga gushaka kwica Jenerali Kayumba Nyamwasa igihano cyo gufungwa imyaka 8 buri wese nubwo bwose umucamanza yavuze ko atari bo banyacyaha nyakuri. Umucamanza Stanley Mukali yababwiye ati simwe banyacyaha bo kwisonga byari kuba byiza iyo muzana muri uru rukiko n'abantu bose babagijejeho amafaranga n'abayabahaye ngo bayabazanire. Mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi Jenerali Kayumba Nyamwasa sa aratubwira uko yakiriye icyemezo cy'urukiko.
Ntabwo ari imyaka 8 babakatiye, ahubwo babakatiye imyaka 12 ushyizemo n'ine bameze mu buroko. Ngo ni ukuvuga ko umunani ari uhereye uyu munsi. Twebwe twabyakiriye neza kubera yuko ubutabera bwakoze akazi kabwo, bukaba bwahamye abo ngabo bakoreshejwe kugira ibyo byaha. Ariko igikomeye cyane ni ibyo yavuze mu gihe yarimo kubasobanurira ibihano byabo.
Hari amagambo twumvise Jenerali Nyamwasa ko umucamanza yaba yavuze ko agira ati simwe banyabyaha bo kwisonga.
Nibyo koko ibyo bivuze neza Etienne nuko yavuze ati simwe banyabyaha bo kwisonga. Ati nkuko nabivuze ati abashaka kwivugana Kayumba Nyamwasa ni ukubera yuko bashaka kubikora ku mpamvu za politiki, aribyo yise political motivated reasons, akagaragaza ko ari ibintu bituruka muri Leta y'u Rwanda. Igihe rero umucamanza avuze ikintu nk'icyo, political motivation ntabwo yaba ari umuntu w'umunyacyangugu cyangwa ku Gisenyi cyangwa mu Mutara ushakisha Kayumba ubwo urumva ko ari ku gasongero mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu yongeye agashimangira kandi byumvikana. Rero ko nabyakiriye mu by'ukuri nuko bari abantu ari ibikoresho bakoreshejwe nk'uko n'ubundi mu Rwanda ubungubu ibintu bimeze, abantu bagira ibikoresho bakihakana bene wabo cyangwa bakabica. N'upfushije uwe akagira n'ubwoba kuvuga ko umuntu yapfuye. Murere bari abari mu biyaga bya Rweru aho abantu bapfa ugasanga abavandimwe bashobora kubaza ntakiriyo ntaki ibintu bikarangiriraho.
Ariko umucamanza ntigeze agira uwatunga agatoki yaba umutegetsi runaka cyangwa se runaka.
None se Etienne igihe umuntu avuze ngo politically motivated, ubwo urumva politically motivated bavuga umuturage uragira inka cyangwa wihingira mu misozi?
None mukabyumva mute mwebwe?
Bajye political motivated ni ubutegetsi, ni umuyobozi w'igihugu kuko niwe ufite ubwo buryo, ni nawe ukora ibyo bintu mu buryo buri politically motivated. Kandi uretse n'ibyo nuko aba yarabyivugiye. Wibuke neza ko yagiye mu nteko akavuga ko njyewe amenya kugendera akarajya turi amasazi azaduhondesha inyundo. Uzi neza ko yagiye muri Uganda bamubajije ibibazo by'uru rubanza akavuga ngo tibiri die a natural death ko ntacyo bivuze. Uzi neza ko ejo bundi karajya apfa ibyo yavuze. Ubwo rero ibyo bavuga politically motivated ni mu bayobozi, ntabwo bavuga abaturage bahinga cyangwa abaturage baragira.
Jenerali Nyamwasa, nyuma yuko aba bantu bane bakatiwe ibihano mwumva mwe umutekano wanyaho muri Afrika yepfu ugiye kumerute muri iminsi
etiye umutekano wacu muri South Africa twebwe ahubwo tumeze neza ndashaka kubaza bari abaturage 40 basanze muri rwero ubwo mu umutekano w'abanyarwanda umeze gute
ariko nta nkete zirakorwa
ngo zose ziri mu Rwanda zira mfungwa zose ziri mu Rwanda kuri twebwe rero umutekano wacu ugeranye n'abanyarwanda nibura no wacu kuko niba ko turajya mu nkiko tukanaburana
ariko bari abantu muvuga mugarukaho General Nyamwasaba imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ntacyo anketi ziragaragaza kugeza ubu
babajije uwazibonye ndera abaza barundi bababwira ko iriya mirambo yazanywe n'amazi yazanywe ava mu Rwanda yinjira muri ruriya rugeze none se bose abanyarwanda babihakana none se iyo muri genocide iyo twajyaga tubona igenda mu Kagera ijya muri Uganda hari ugeze avuga ko yavuye muri Tanzania nibyo rero n'aburiya bavuga ko iyo muri genocide yavaga mu Rwanda niyo baravuga ko yavaga mu Rwanda ibyo byose ni ubutegetsi buteye kimwe
uwo yari General Kayumba Nyamwasa mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi inshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu. Ubu naho dukubitire mu Burundi. Urwego rw'abepiskopi gatolika mu Burundi rurasaba ko ukuri kujya hagaragara ku bwicanyi bwakorewe baba bikira batatu. Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa yabivugiye mu misa yo guherekeza banyakwigendera. Aho ni mu gihe abaturage bo mu Kamenge bo bavuga ko uwo igipolisi cy'u Burundi cyerekanye kuri wa kabiri ko ari ukekwaho ubwo bwicanyi atari we kuko ngo Christian Butoyi asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe nk'uko bamuzi. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni adufitiye inkuru irambuye.
Mu misa yo gusabira abo bahisi no kubaherekeza ubwa nyuma yabereye kuri paruwasi ya Monsi yo Gikungu, Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa yavuze ku izina ry'abepiskopi b'u Burundi yaneguye cyane ako kabi kabije kakozwe.
Nta muntu numwe yoba ari ngaha abonye bijya bintu uko byabaye atokumva isoni. Utogira isoni n'ukuri yoba yarataye isoni kandi yoba ari ugusabira bijya bintu byabaye n'akamaramaza. Mu gihugu rero kitakigira abantu bafite icyo bibanga, icyo gihugu cyaba gitangiye kumererwa nabi ntirikabe.
Urwego rw'abepiskopi b'Abarundi rwaje rusaba ko ukuri komenyekana kuri ubwo bwicanyi n'ubunyene Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa.
Turasaba rero dushimitse kugira ngo ababijejwe bose babandanye badutohoreza kugira ngo badushikirize ukuri ugomba kuzitira. Abwirijwe kubanza kumenya ukuri kuko ubakiye ku kuri niwe wenyine yubaka ibiguma ibirama.
Ivyo biruko mu gihe igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri uyu wa kabiri uwikekwa ko ari we yoba yarishe ababikira batatu bava mu gihugu c'Ubutaliyano bo muri paruwasi ya Kamenge aho bita kwa Buyengero. Abanyagihugu babana n'uwo yafashwe akitwa Umumenja nibemerana gato ko Christian Butoyi igipolisi cy'u Burundi cyafashe ari we yoba yarishe abo bantu. Naganiriye na bamwe mubegereye aho yafatiwe basiguriye ko Christian Butoyi afite ikibazo cyo mu mutwe.
Chenda mudwe kwa busadusi yahoraza nka mwikanevo akabitobanga ivyo bizi ukabana nk'abana bariko baramushengera yambuye impuzu zose.
Je natangaye numvise ko ari we yoba yarabikoze. Je ndamuzi no muntu akunda kubona yicaye ngaho ari kumenga ntakwije mu mutwe ubundi bavuga ngo numusaza.
Abo babivuga wewe ni nk'iki wowe warumaze kumubona ko kivuga ko
cyeke niko ndamuravye ukungene ameze. Nabona ko ari umuntu nyene adakwije mu mutwe kwari ibintu yagira ni ibintu nyene byasa nk'umuntu adakwije mu mutwe kugenda ariko ari doga ibyo byose cyane akunda kumubona.
Je ndamunzi ugiye butoyi kubera na bukuru we turamunzi yego. Je uko babimbiye ko ugiye butoyi niwe yamwishe abantu bose babyumvise ni babyemera kubera uko ameze ugiye musore onyene umuvugishije ni jambo emwe kugira kwishure onyene bicakuri ibyo bavuga ngo ni buto niwe yabishye oya tegane na ni bitujya mu mutwe kabisa nabyo tumva kabisa je mfite imyaka myinshi kandi turabana turatubabona nga muri mu masite nga mu kibitoki yose
nabana bato baremeza ko Christian Mutoyi adakwije mu mutwe baravye ibyo yahora akora ariko ngo na munsi numwe yahora yubahuka abatera mabuye nkuko abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bakunda kubikora
je Christian Mutoyi je ndamuzi ko ari umushatsi nga nyene nga kuba nga muri ico kizu aravayo bahijije kucubaka ico bashaka kucubaka caza kuba ngaha oya ni atera na mabuye
aragwe mu mutwe tutubona ryama ngaho tukagenda kamara to ibintu ngaho mu barabara cyaka kaza muhira akasabi inuze ikintu muga atati kuvuga neza gwe mu mutwe umubonye mu maso mengara kumeye muga umubonye mu mutwe aguma avuga nk'udakomeye nyene
ico kizu bavuga ko yahora bamwo ni inzu iri kwirubakwa atamijyango n'amadirisha biriko igihe nahashika hari hashashwemwo akarago mu mujyango w'abagzaveriene ku isi bo batangaza ko ivyo byabaye ari bisigabwenge kuko abo bishwe bari basanzwe bakora iciza bagaca bicwa bunyamaswa nayo userukira umujyango w'ababikira b'abagzaveriene mu Burundi yasavye ko amaraso yabo babikira yo bimbuto y'amahoro mu karere k'ibiyaga binini amukamenya ko imisa yo kubasezera irangiye baciye bajanwa mu gihugu cha Kongo ari naho bazoja gufubwa ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Shuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Nkuko iyo nanga ibitubwira ubu tugeze kuri wa mwanya twahariye amakuru y'imikino na sporo mugenzi wacu Etienne Karekezi ni utugezaho ayo makuru
Neza abakunzi ba sporo n'imikino Etienne Karekezi hano i Washington Inama nshingabikorwa y'ishyirahamwe ngororangingo mu Burundi ejo yabaye ihagaritse uwari umuyobozi waryo Egide Nitunga naraye mbashije kuvugana n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ni Prote Cishahayo mubaza impamvu nyamukuru bahagaritse uwari umuyobozi w'ishyirahamwe
impamvu nyamukuru no bisino zishira mu bice bitatu ubwa mbere nuko ibikorwa bya byishyira hamwe byo kwinonora imitsi mu Burundi byase n'ibyahagaze biturutse ku irongoye uyiyoboye Egide Nitunga uwo muntu rero ashaka gufata gutunganya ibyo shyira hamwe wenyine akaka ubasha abandi bantu kandi biboneka yuko atamwanya afite wo kubikora ndetse atanabikunda ugasanga rero ibintu byinshi byacerewe cyangwa ibindi ntibyakozwe ugasanga ingaruka ziguye ku munonosi ugasanga abantu ni midogo abajeje inkino mu gihugu twese tutari mu nama nshingwa bikogwa ugasanga ni midogo ariko nagomba kuvuga rero nko mu nama nshingwa bikogwa dusanzwe turimo nka jewe ndi secretary general umunyamabanga mukuru yaranye modo passe kugira ashobore kurungika amakuru cyangwa indonga amakuru avuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino niwe abikora ugasanga hariho ibyapfuye byinshi ni ingorane nta nama dushobora gukorana nk'ubu twaheruka kugira inama itariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze ugasanga ni kandi amategeko ngenderwa ko avuga yuko dutegereza gukorana rimwe n'imiburiburi mu mezi atatu ugasanga rero ibintu byagiye bipfuko
hanyuma se
ya kabiri rero ni imigenderanire mibi afite agiranira n'ubushikiranganji bujejwe inkino ndetse na komite nasiyonali olympike ijejwe inkino nyene mu gihugu aho usanga adashobora kuvugana nabo adashobora kwicarana nabo ari ugucafuza gusa ugasanga ni ingorane biko biratera mu ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi ndetse na n'urwego mpuzamakungu rwo kwinonora imitsi bakamuhanura ibintu bakamubwira ibyo akora ntabikore ugasanga ivyo biteye ingorane muri federasiyo niko nico gituma rero twaciye tuvuga tuti ivyo bintu nibihagarare
hanyuma se nyuma yuko mubaye mumuhagaritse mwe mwishyira hamwe ryanyu ubu murateganya kuba mwakora iki muzamwirukana burundu bizagenda bite
mu nama nshingwa bikorwa twebwe twetura iminini ivyo twifuza ariko ivyo oye bizoca mu nama ya bose twiyumvira ko tuzokoranya vuba kandi icyo kintu ndibaza yuko inama ya bose izogishikako bakamwirukana burundu kuko nacari karamarira ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi
kumwirukana burundu se musanga mu by'ukuri ari wo muti ishyirahamwe ryanyu rikeneye
ego cyane kuko uwo muntu niwe asa n'uwirongoye ishyirahamwe wenyine kandi akabikora atabikunze akahama iyo ashaka ntanabikore ugasanga ingorane byatera ingorane sinibaza yuko muri icyo gihe mu nama ya bose yuko iyo ngingo sinizeye ko iyo ngingo izofatwa kuko ni intambamyi kwa bisa ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu rukino
ndabashimiye cyane kuri iryo sobanuro muduhaye bwana Prote Cishahayo
murakoze cyane ndabashimiye nanje
cyokora ntitwabashije kuvugana na Egide Nitunga kugira ngo nawe atubwire impamvu inama nshingwabikorwa yaba yamuhagaritse
urakoze cyane Etienne Karekezi nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi
kundi kiganiro cy'ubuzima mwaramutse neza uyu munsi turabaganirira ku ndwara ya Ebola kimwe mu bihugu byibasiwe n'iyo ndwara ya Ebola ni Liberia Minisitiri w'Ingabo wa Liberia yabwiye akanama k'umutekano ka ONU ko virusi ya Ebola yabaye ikibazo cyihutirwa mu rwego rw'ubuzima ikibazo kirenze ubushobozi bwa guverinoma bwo kukibonera igisubizo Liberia zahajwe bikomeye kurusha ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba birimo icyorezo cya Ebola Intara 9 muri 15 zigize igihugu cya Liberia zabonetsemo indwara ya Ebola kandi Minisitiri w'Ubuzima yatangaje ko abantu babonetseho iyo ndwara babarirwa mu 2000 abarenga igihumbi barapfuye Minisitiri w'Ingabo wa Liberia Brown Samukai yabwiye Inteko Ishinga Umutekano ku isi ya ONU ko Ebola yagize ingaruka ku nzego zose z'imibereho y'abantu mu gihugu
We are meeting at a time when Liberia is facing a serious threat to national existence The deadly Ebola virus has caused a disruption.
Turi mu nama mu gihe Liberia yugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'imibereho yayo. Icyorezo cya Ebola gihitana abantu cyahagaritse imikorere isanzwe mu gihugu.
Samuka yavuze ko guverinoma yafashe ingamba z'ibihe bikomeye kugira ngo yahagarike ikwirakwira ry'iyo ndwara harimo gushyiraho iminsi 90 y'ibihe bikomeye bituma abakozi badakenewe cyane ba guverinoma bahagarika imirimo. Guverinoma yashyize mu kato ibice byagaragayemo indwara ya Ebola kandi yashyizeho amasaha y'umukwabu. Minisitiri w'Ingabo Samukai agira ati
In spite of all of these measures, continuous denial, traditional practices, religious
Nubwo hari izo ngamba zose gukomeza guhakana iyo ndwara, gukora imihango ya gihanga, imihango y'amadini, ubwoba no kuba imiryango itava kwizima bikomeje kubera inzitizi ibikorwa byo kurwanya indwara ya Ebola.
Minisitiri Samukai yavuze ko igihugu cye kidafite amazu, ibikoresho n'abakozi babijijukiwe ndetse n'amikoro yo kurwanya Ebola kandi yakiriye neza inkunga ya ONU n'inkunga mu rwego mpuzamahanga. Umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa ONU muri Liberia, Karin Landgren, yavuze ko ikwirakwira ry'indwara ya Ebola ntaho ritinya.
They are organized. They have their leaders. If we approach them in a way that we have something to share with you, how do we do?
Agira ati umuvuduko n'umubare w'abantu bahitanwa n'iyo ndwara n'ubukungu, imibereho y'abaturage, politiki n'umutekano birahura n'ingaruka z'icyo cyorezo. birimo kuzahaza bikomeye abanyaliberia. Landgren yaburiye ko hashobora kuba umutekano muke mu gihe inzego z'ubuzima zihanganye n'iyo ndwara, ubukungu buhazaharira, ibiribwa bigenda birushaho kuba bike n'ibikorwa bya politiki nk'amatora y'abasenateri ateganijwe mu kwezi kwa 10 arimo kwigizwa inyuma. Yavuze ko igihugu gisanzwe gifite inzego z'ubuvuzi zifite intege nke mu karere, ubu ibibazo birarenze kobera abakozi bake bo mu buvuzi n'ibitanda bike mu bigondera buzima. Abakozi byibura 160 bo mu buvuzi banduye indwara ya Ebola, kandi abagera kuri 80 bahitanywe n'iyo ndwara itera kuva. Landgren yavuze ko ibiro bya ONU muri Liberia ubu byibanda ku kurwanya Ebola mu gutanga ibikoresho byo gufasha guverinoma guhangana n'iyo ndwara. ONU ivuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon afite umugambi wo gutumiza inama yo mu rwego rwo hejuru ku ruhande ubwo hazaba haba inama rusange y'umwaka mu mpera z'uko kwezi kugira ngo ahamye uburyo bikenewe kandi ari ngombwa kubona igisubizo ku kibazo cy'indwara ya Ebola cyaturuka mu bikorera ku giti cyabo no mu nzego za leta. Fondation Bill and Melinda Gates ivuga ko hijeje gutanga miliyoni 50 z'amadolari yo kurwanya icyorezo cya Ebola kibasiye uburengerazuba bwa Afrika. Amakuru dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima we Messi avuga ko iyi ndwara yahitanye abantu hafi 2,300 uyu mwaka, abenshi bakaba arabo muri Guinea, Sierra Leone na Liberia. Abayobozi mu by'ubuzima bari mu nama y'iminsi 2 hejo kwa kabiri Dakar muri Senegal basuzumaga ibyerekeye imyandurire ya Ebola, basanze ibikorwa by'uturere hari ngombwa mu gusakaza ubutumwa ku byerekeye iyi ndwara. Abategetsi bashinzwe ubuzima baturutse mu bihugu byose byo mu burengerazuba bwa Afrika bateraniye i Dakar bashakisha uburyo bavugana n'abaturage banduye Ebola. Ubutumwa bahurizaho, abayobozi mu turere bakwiye kwiyegereza abantu mu turere turimo Ebola ku buryo babisangaho. Babonye ko umuti hari ukuganira n'abaturage aho kubabwira ibyo bagomba gukora. Umujyanama mu by'ubuzima w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika Dr. Marianne Ngula avuga ko ibyo bikorwa byose bikeneye uburyo bukoreye hamwe.
They are organized. They have their leaders. If we approach them,
ati aba bantu bakorera hamwe bafite abayobozi babo. Igihe twabegera tukavuga tuti dufite icyo twifuza kubagezaho, tuti twakora dute, bazatubwira. Bazumva kandi bazahindura ibikwiye guhindurwa. Twabwira kandi ko abagore bageze ibirenga cya kabiri cy'abantu bahitanwa n'icyorezo cya Ebola. Impuguke mu by'ubuzima bw'abaturage zivuga ko kuvurwa kare bitigeze byibanda bihagije ku bagore. Ibi ariko ngo birimo guhinduka. Cyutire twari kumwe aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima ku ndwara ya Ebola mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbashimiye mwese ko mwateze amatwi, mbifurije kandi ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenia Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima cyavugaga ku ndwara ya Ebola. Juti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twari kumwe ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Aida Isa, amakuru mwagejejweho na Fidel Niyongabo, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro. Gataho mbifurije umunsi mwiza, mugire amahoro n'amahirwe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.